Ikiganiro umushikanganje yajeje umutekano n'intwaro yo hagati yahaye amenyesha makuru cyabereye mu biriwe ku murwa mukuru butunzi Bujumbura yishura ku bibazo by'amenyesha makuru yarindirije amasaha abiri yose mu biriwe Martin Iteretse yanse kuvuga mu zindi ndimi ashima kuvuga mu rurimi rw'ikirundi gusa ikibazo cyari kiragishinga abantu benshi nikijanye n'ikibanza ubu uwahoze ari umushikanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yabarizwamwo umushikanganje Iteretse yavuze ko atawuzi irengero ryiwe ariko ku butungane buriko buramuronde
Muga ukuri nuko kuri nuko parke general de republic ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nivyo baragize fuye perquisition bafise iyo batangara raporo ko je parke general ntimparaporo nivyo bamurondera ko je ntavyo ntavyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona turarindiriye rero ico bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona Bariko rambaza ati General de Police Bunyoni ari jinabyi kibazo mu kibaze mu butunga kuko nibo bazi iyo dosi kungene bariko barayikora birumvikana naho byicho kibazo gende ubaze Procureur General de la République ko je sindi umuvugizi wiwe
Niteretse ajeje ubushikanganje bw'umutekano yanagarutse kuyifatwa ryavuzwe y'intwaza ngabo zibiri zifise ipete rya colonel mu gipolisi yatangaje ko Desire Uwamahoro atwari gipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE afunzwe akaba ari karumvirizwa n'ubutungane mugabo nta kintu kinini yifuje kubivuga ko amenyesha ko ari dosi kiri mu butungane
Uwamahoro Desire umuseremu cyangwa bazako ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga ari uwamusubiriye mu by'akazi gaboko byahuriranye nuko irango bariko barondera intwazangabo byanjye cyo baciye babifataniza ko mugabo nibaza ko ntabyo barambwira urumva dossier iri muri parke general de la republique iyo bariko barayikorera Uwamahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza cyo mwumviriza ko urumva ko ari parke general urumva ko parke general je ntayitwara nta raporo baca bampubwo nyene ataco barashikako bariko baramubaza ngira tuzomenya ibyo ari byo nihagera naye ibindi rero bazava babwira mu butungane ko dose mu butungane jewe sininje je ndaba iby'inyamiramabi mu gihe dose iri kurakorwa muri peji cya munyamiramabi aho ngo kimbaza no bishu ko dose iri muri mu butungane muri parke general ya republika nta byinshi no babwira icyo nzi n'icyo ndababwira
Kuri uyu wa kabiri hari ikinyamakuru cyagereye ubutegetsi cyitwa Ikiriho cyandikira mu Burundi cyanditse kivuga ko wahoze ari umushikanganje wa mbere yari afise umugambi wo kuzingamika igihugu wakoranye na bimwe mu binyamakuru wacafuza igihugu birimo iby'abarundi n'ababirigi umwe mu banyamakuru bavugwa ni Bob Rugurika umuyobozi w'ikinyamakuru RPA gikorera mu buhungiro kuva gituriwe n'abantu bari mu myambaro y'inzego z'umutekano z'u Burundi mu ijoro ry'uwa 13 ukwa 5 2015 umunsi habaye ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi Rugurika yakoze amatohoza menshi ku bibazo by'u Burundi muri aya mezi 8 n'iminsi mike aheze Bunyoni yakombowe yahejwe ya Amerika mwihweza ukurikira
kenshi ibintu nk'ibyo bikomera muri CNDD-FDD haba hari ubundi butumwa bwinyegeje inyuma yabyo aheze amezi arenga 8 president Ndayishimiye yakuye umushikiranganje we wa mbere wewe arenga yome Bunyoni haravuze byinshi muri bukamajambo Ndayishimiye yagiye arashikiriza aho yagabisha abantu avuga bene ivyo bintu by'amafaranga rero kubona ejo ku munsi wa mbere yararungitse abapolisi na n'umutaye ngo gusaka ku rugo rwa Bunyoni bavuga ko ngo barondera y'amafaranga menshi harimo bakana yabura mu nyuma bagataho twarimbwa imbwa tuzi ko zija gusaka ibirwanisho canke urumogi mu nyuma bakanavayo ahubwo abapolisi atana kimwe batoya ariko bagaca biba ngo na makuru twakuyemo abapolisi barivye ibintu byinshi byo mu nzu kwa Bunyoni kuko ngo ntibamusanzeho ivyo byose rero bikoreka ko hariho ico bigamije kubwanje President Ndayishimiye nibaza ko ari karagomba gusamaza abantu
Kubwo umunyamakuru yigeze gufungwa kubera amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi yashize ahabona muri kahise hari binyegezwa byinshi narijya biboneka ko atagahengwe kabonetse ku bibazo byari byavuzwe ko biterwa na Bunyoni
President Ndayishimiye yarigeze kuvuga imbere gukura General Bunyoni mu mabanga y'umushikanganje wa mbere yarigeze kuvuga ko ngo hari abajenero bashatse kumutembagaza ngo bashatse kumukubita kodeti cyo gihe hatu havugwa arenga yome Bunyoni n'abandi mu nyuma arakura abantu ariko byaragaragaye ko atamuco mwinshi no kuri kwinshi byari birimo kuko abantu ntibashaka gusenyura inzego z'igihugu ntibashaka kwica umukuru w'igihugu hanyuma ngo ubareke kujya Bunyoni arashobora kuba ari ngaho i Bujumbura Bunyoni arashobora kuba ari hagati mu gihugu murazi uko bimeze kose igihagararo agifise mu banywanyi b'umugambwe mu bategetsi mu gisirikare n'igipolisi
Amakuru yuzuzanya ijwi ry'Amerika ryaronse kuva kuri uyu wa kabiri nuko wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni yoba yahungiye mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Isakwa ryabaye ku nyubakwa zibiri za General Bunyoni mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko y'ubuseruko itegetswe n'umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi icyarivuyemo ntikiratangazwa. Ku mutaha yasohoye ku munsi wa mbere yategeka gusaka amazu y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere, umushikiriza manza akizigenza yari yanditse ko yikeka ko hoba hari ibifuro vyaza amafaranga muri ayo mazu. Alain Guillaume Bunyoni niwe murundi wenyene rudende kugera ubu afise ipete rya Commissaire de Police General ringana na General w'ingabo mu gisirikare. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.